Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kuwashikiriza ibiganiro byaje mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 bigufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 ijana kane ibice bitatu mu shora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwenye neza nchati mwese na mwe bakunzi radio ni Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederick Mwandikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Wari muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri saa 10 munsi tugiye kuganira n'abatumire bacu ku byerekeye inama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu Burundi, hagati umushikiranganji yawurongoye hamwe n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Muri iyo nama umushikiranganji yajejwe intwari hagati yarateye akamo abanyamigambwe kabasaba kwifatanya na leta mu migambi yo gutsimbataza amahoro no kubaka igihugu. Ikibazo cyo kutihanganira mu banyapolitiki cyaragaruswe ko cyane. Twatumiye rero mu kiganiro abashyirantahe bari mu Burundi bakurikiranya hafi politiki kugira ngo bagire icyo bashyikirije kuri iyo nama yabaye hagati ya leta y'u Burundi n'abanyamigambwe. Twakwibutsa ko inama nk'iyo atari iya mbere. Uyu munsi rero twatumiye Zeno Nimubona umukuru mugambwe Paina Imbogora Burundi. Mwiriwe neza Zeno Nimubona.
Mwiriwe neza.
Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye cyane.
Turi kumwe kandi na Apolinaire Nishire Mbere akaba nawe nyene ari mu Burundi. Mwiriwe neza Apolinaire Nishire Mbere.
Mwiriwe neza nyakuba mumesha makuru. Yego murakoze.
Turi kumwe kandi na Surprise Nkurikiye wo mu ishami On Europe. Mwiriwe neza Surprise Nkurikiye.
Mwiriwe neza umenyeshwa makuru.
Muraho namwe ari Bujumbura.
Yego
mire kado tangwe ku mwebwe mutwe idondore imbere ko tutangwe ikiganiro mu shena ya Supisa muri ki.
Yego jewe kama ivuze ni kwa Supisa muri ki aba ndi muhuza bikorwa inishira hamwe onero ku Burundi inishira hamwe yishinze gukurikirana imbere amatora imbere yayo hagati n'inyuma yayo.
Ni byiza cyane rwose, reka tuhe n'akanya umushikiranganji Zeno Nimubona.
Ariko ni Zeno Nimubona ndongoye umugambo w'Imbogora w'Urundi kare.
Ni byiza cyane rwose, Apolinaire Nishimbe.
Ego nanje ni Apolinaire Nishimbe nk'uko mweje kubivuga nk'abandi umunyamabanga w'ishyirahamwe Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable, ISED, aba kandi ndumuhinga mu bijyanye no gutumatumana ko amakuru mu bya politique bita communication politique hamwe n'umuhinga mu byerekeye icyo bita justice fiscale et sociale.
Ni byiza cyane rwose. Imbere rero yuko tuja ku muzingi icyo kiganiro, nashaka ubwa mbere na mbere dutange twumvirize umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwari hagati n'umutekano Ndirakobuca Gervais ku kamwe ateye ibigambo. Reka tumutege amatwi.
Kuganira n'abigwa n'ibyerekeye igihugu bose igiye kuba ingendo ya misi yose, kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo. Kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe ni imwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye. Twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere, umutekano inyuma yayo ukaba ari wose kandi atariko vyahora. Nicyo gituma uyu munsi duhamagarira abarongo imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa ariko ajyari imigambi y'iterambere hanyuma mube abambere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro
rekado utamwe kuri mwebwe zenoni mubona ako kamo mwaka kiri gute
ako kamo ni inkora mutima ingendo yo kuganira ibaye ingeso bigabanura icuka kibi bigabanura inkurikizi mbi zo kutaganira bataganiriye baricurana bataganiriye barikekana rero iyo abaganiriye ibyo byose bica bihera bikabyara iterambere bikabyara umwuka mwiza bikabyara kwizigirwa na bose
Moshe na Apollinaire, nishi mbele na mwenye akoka wa mwenye mwaka kiri utu?
Sege, jewe, mwenye inda mwutuma tuma kama kuru akoka wa mwenye kiyeko alinge endo leta ya flashe kandi nitawanika yuko mwenye warundi wangora jinecho sawaya ikiwazo wachabiru kwa mwenye indi huku kuronde na mwawa huuza ndagona yuko ubu abanye politike y'abarundi bamaze guca uruma no kuvuga abarundi cyo bita matite politike no kuvuga yuko ubu twakuze mu bya politike iyo ngendo ni nziza cyane jewe ndayishima kandi ibandanije hoteli imbere kandi tukaza mu bihugu biteye imbere cyane haba mu bya politike muri demokarasi hamwe no mu iterambere
Ego mi, su Twitter muri ki mwishire mwajani mwakulikia na intunga yonja matora imbere yayo, eka gicha matora nyuma yayo mukaba mwona ko muri ki gihe ima matora hasa na habaye gahingwe ako kamo kumushikanaji jejwe nkoyo hagati n'umutekano mu gihugu kakiri gute
ako kamo kumushikanaji jejwe nkoyo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano twajyakiriye neza muri onero ku Burundi ari observatoire national des élections des organisations pour le progrès twishinze gukurikirana amatora imbere hagati nyuma yayo ako kamo rero k'umushikiranganji gafite uruhara ntangere mu gihe yahamagariye abanyamigambwe bose ko boreka iby'amajambo ariko bagahamagarira abanywanyi babo ko bokura amaboko mu mpuzi ariko bakajya hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere urwo ruhara rero intangere na cyane cyane imbere y'amatora murazi ko iyo amatora aheze ayandi matora haba hageze yuko ategurwa mu gihe rero abanyamigambwe abarongoye imigambwe bose boca bajya ku kivi bagahamagarira abanywanyi babo yuko bajya ku bikorwa by'iterambere nta nkeka ko igihugu gishobora gutera imbere wanashaka bikabona byiza ku barongoye imigambwe kubera ko iyo hageze amatora usanga bagiye kubasaba amajwi kandi by'ukuri imbere y'amatora ata kintu na kimwe bigeze babafasha rero iyo byonatuma bibafasha yuko bajya kubabwira imigambwe bajya babafasha mu gihe kubatsinda amatora bakabyumva neza kuko babakurikiranye barabye bababarije ibibazo bafite cyane cyane mu bintu by'iterambere amahoro umutekano n'iterambere
egome nkuko muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ari kigali mu rwanda Claver niyo nkuru ibivuga eka n'abanyamigambwe basa n'abakiriye neza ako kamo reka dutega amatwi umushirantahe gabriela umushirantahe yaserukiye umugambwe apedera reka tumutega amatwi
tugashima cyane rero ko umushikiranganji muri gishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe igumira abana ayingwa bigaca bituma ingorane zose zigira gute kandi turaterera leta ibikiratwara ibigenda neza tukabivuga ibitagenda neza nabyo tukerekana kandi tugatanga n'umuti intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigambwe atari abanzi b'igihugu izo tubera rero mu gihe twashikira igihugu kiyubashe abene gihugu bateye imbere
mu mushyana heze none mubona so bwa mbere nk'uko twavuze mu ntango inama nk'izo ziba ariko icuka kiri hagati y'imigambwe ikagushamirana ikakutihanganira n'ibintu byabandarije muri yoza ko imvugo izoshobora kuba ingiro muri iki gihe
Nijijo twabonye mu minsi yahera umushikiranganji bwaro ubushikiranganji n'intaro hagati mu gihugu bararinganiza ibiganiro atacyo bifise batanu mbere bifise gushikako mvuga ubushikiranganji bwariho mu gihe cy'igihumbi bibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imbere ya kuko twari twarashitse ku masezerano ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingene twotegura amatora yo gushika mu bihumbi byazoba mu bihumbi cumi na bibiri na cumi na gatanu ubushikiranganji bw'ico gihe iyo b'intwaro bw'ico gihe bwaragira amanama yo kugira ngo bereke abantu ko bariko baragira amanama ariko atanzira bagomba gushikako ataco bashaka gushikako arivyo vyavuye bitera imvururu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu itashobora itategerezwa kuhaba kuko vyinshi vyari vyumvikanye vyarimwo mu rupapuro rw'inzira rugenda kuri ayo matora rero ico twosaba ubushikiranganji bw'ubu bwobwo nibwo bwanavyitumye ko bwogira ibiganiro bishobora gushika ku ntego gushika ku kintu dupfundika nk'ubuye inama duherukamwo yariyo kuraba ivyo twari twumvikanye mu nama ya mbere mugabo ingene vyagenze hapfuye haba abarimu babiri baduha ivyigwa ku vyerekeye demokrasi ishingiye ku migambwe n'intego igihugu gitegerezwa gufata kugira ngo giterekize imbere bica bituma rero tudashobora kuraba neza ivyo twari twateguye yuko turaba ivyashitsweko imbere imbere ivyo twari twumvikanye ivyashitsweko n'ibitarashikako kugira ngo tugira amanama turaba ivyashitse ibisigaye aba arivyo dukorerako iyo ntumbero rero iraturemesha ni nziza cyane
musa n'abafite akizero muri iki gihe mwebwe rero
yego dufite akizero kanini cyane ko ya ibintu iyo bifise metodoloji niko nubivuga biba bifise n'ingene bishikwako iciyuhice intego n'inyirake bigashikwako mu gihe ufise ingene utunganya ibintu uko babivuze bikoze ni ukuri ivyo babiza cane
mushikana suprise nkurikiye namwe murabona ko imvugo izohava iba ingiro mu vyatangajwe n'iyo nama
muri honorable Burundi turabona yuko icyizere kiriho na cane cane iyo abantu bahamagariwe kubaka igihugu hanyuma bakavugana bati uruhara ya mbere no umutekano bakabona yuko by'ukuri nabone bahamagariwe guterera rero twebwe twari dushimishije honorable Burundi nuko inama iheze abari bitabye inama bose baryumva kumwe babona yuko ibiganiro ari intambwe ari umushinge bashobora kugira ngo bose baje hamwe baterere mu iterambere ry'igihugu rero nkuko babikoze byaribonekeje yuko abayitabye iyo nama bose barongoye imigambwe babona ko by'ukuri bose boteza guharanira ikintu kimwe cy'uko amahoro n'umutekano abungabungwa mu gihugu cy'u Burundi kandi bose bahamagarirwa guteza imbere imigambi y'iterambere iwe hanyuma ashobore gutunganirizwa mu biwe no mu biwe no mu iterambere ry'urugo n'iry'igihugu
murakoze namwe mushena ya Polinere nishiri imbere inama yabaye mwihweje amajambo yahavugiwe murasa kizero ko imvugo izoba ingiro mukiya
jewe ndafise akizero kanini cyane kuko turavye muri aya mezi leta imaze yonyene biraboneka ko hamaze kuba kino kwita umwimbu canke resulta zijanye n'ibivugwa imvugo ya politike yo muri ino minsi irajanye cyane n'ingiro kuko nibaza yuko icyahora gituma ibintu bitajya mu ngiro ni uko hataba hariho ugushaka kwa politiki ubu rero turabona ugushaka kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ni ukuvuga uhereye hejuru gushika ku ndongozi zo hasi imvugo ni imwe kandi imvugo ijyana n'ingiro bavuze bati iki kintu turagikeneye nicyo kiragikoze Ngo yuko ni mwijaye nizo za politike, barongo imigambo change, kushambe ya nafiozi, nafiozi kwa wabikwashi muminwe, wabikwashi kibazo chi wabo, nafiozi ni uko yene za sasa ugendo kwa yene. So, nafiozi uweje, rombo na yuko, chizo ya liki nile chane, urabe niyo chiko tulaba, nimezi ile timaze, ila wane kachane yuko, haru chizo ya kiliko, ili nugegu hindu kakandi, nugu vikobi ya hindu kabish, ni wata yuko ukushaka kuhari, kana nyine kiba umukobwa yamara ivuze ati singene yuko ntene gushika ko gushika mu 2025 atamuntu azoba cidoga avuga yidogera leta avuga kwa igwanye uvuga yuko abantu bazoba bashimishwa n'ibyo bariko birako kandi ariko arabikora nibyo yoje nibaza ndafite cyo kininjana
eh mushana hizino ni mubona ingere matora abanyabigambwe kana leta kishira kishira giye wasanga bavuga rumwe cyane cyane bakibura urwaruka rwabo ariko ivyo ntizabujije ko urwaruka rubandanya rutana mu mitwe muri badako muri iki gihe ivyo bizoca bihagarara uruhagarara ruri no mu banywanyi b'imigambwe bizoca nabwo nyine rurangira canke rukagabanuka
mu bisanzwe urwaruka ntirushobora gushamirana ngo imigambwe hagati y'imigambwe ibyo ntibibari ari urwaruka rushamiranye hagati y'imigambwe rushamiranye ni ukuvuga ko intwaro muri aho hantu iba atako yifashe muri icyo kiganiro baravuze yuko abajeje umutekano abajeje intwaro baba bigenga ni ukuvuga baba atabo yahagarariye mu ntumbero mu mvugo y'ikirundi birimo bavuga bati umwami ntavukana niyo nofata neutralite ibyo bibaye bica bitungana mu gihe abatwara abajeje intwaro n'abajeje umutekano biyumvise ko bari hejuru y'imigambwe ntusubira kuvuga ngo aba nakabagwa bashwanye oya bica bihera
sekome mushyanahe polonye nishimire ibiganiro reka umwumvikano hagati y'abanyapolitike bo hejuru abakuru b'imigambwe cyangwa abakuru barongo y'imigambwe yaba itabwa rumwe na leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi igihe cyose bumvikanye ntibyabujije ko twumva hirya no hino mu Burundi urwaruka ruriko ruratara mu mitwe y'imigambwe itandukanye namwe musakizero ko izo igiye kurangira
je navuze kandi je nabivuze n'abakurambere babivuze bati umwera uvuye bukuru ugakwira igihugu cyose je naragiye mu migambwe ndaje ni mu matora ndandindendero cyari muto ndo naje kumugaruka narabaza nkabaza none ngubu aba bariko bafiki kuko turaje amafoto cyangwa amazina amaboneka ubona bariko bagwana mu nda bicaranye basangira jewe ndafite akajyo ndafite na opportunity cyane chance yo kumwanya rimwe rimwe nkicara n'abanyepolitiki nkabona bariko barasangira nje tuma rero ngiye ngamambira ugaruka bi bega mbere muko mukiki ubu rero ni ataka barundi batari gutigenge hari muntu ugaruka bamaze kubona yuko kire cha taki na kire kibone kawa liko barapa baba liko bagwanira inyungu z'abandi izabo nazo bazibagiye ubu rero ko leta yafashe mu minwe ikibazo cy'ugaruka na cyane cyane cy'ubukene turabona yuko ivyo bintu bizohaka kuko twarabira dusanga ugaruka bo hasi rutero ibyo barukuru bakora gushambira na rutegwa n'umukene si kubera yuko batabahuje ibyo bya politiki kuko uraze amaprograma y'imigambwe baba bafite nta byumviro bya politiki biba bitandukanye cyane bafite byo tuma bashambirana ubwo rero ko mu majambo make umwe uvi gukuruka ku gihugu cyose nimba hari ibiganiro cyangwa kumvikana mu migambo bwo hejuru kubera iki abo hasi bashambirana laba nawe iminsi iheze mikeya ireti maza hivugiye ati ntidukeneye gushobora kumva bashamirana ubu hari ibyo mu wamuherutse kumva jewe aho mperereye mbona imigambo yose urwaruka abakenyezi abagore abatamakazi bose babanye neza ni ukuvuga rero yuko imbere ni heza mbere n'ubu siko tuja heza kandi turabona ko leta ariko yabishyira mu ngiro aha rero si ugushikuza ni ibintu je mbayemwo jewe nzanzwe mba mu makaritsiye mato mato iyo mu gisagara cya Bujumbura mu za kambini za Kinama ndabibona ndabona yuko icuka ari cyiza kandi ibyo biterwa n'imvugo ya politiki irebeje
murakoze namwe murabona ko umwumvikano utanguriye hejuru uzokwiragira no mu rwaruka rw'imiryango itandukanye
yego ndabona yuko ikoni rakwizera cyane ko bose yuko bizaba anya aba barukaru karuke mika bitandukanye ko zona gupikana akareka leko abanye bikambewo muri kazo cyane ko abaga bahitisa abamaye ba ukaga bacho rabe cyane bikitse cyane cyane bikitse ari maso abazo cyane ora mukinye fatwa dikitse cyane 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 ariko rero mwabona yuko ibiganiro mu rusato byatanguye neza kandi bitewe zose na neza itarike byabaga biriba ugasanga barumvikanye ibintu mugabo ntiyabishyizemo ariko turabye ingene intwaro abagezwa intwaro ubuye abahinike cyane na gihugu bose kugira ngo udatera mbere kumvikana hanyuma abadashyira ngibyo ibintu bya politiki bose bagatereza kumvikana kubita ko bajya ku iterambere nyakuri na cyane cyane duhereye nyakubahwa nyir'ikibazo ku gihugu yashyize avuga ati turi kumwe twese birashoboka kugira ngo bose turonke dufungura n'umufuka turonke uwuzure amafaranga rero mu gihe abajya politiki bose bajya bakurikira kugira ngo bashyigikire umugambi w'iterambere yuko abantu bose bashoboka tandukane byabo ntibive ita ku muganga bya politike gusa nk'uko mushikiranganji bintwaro hagati mu gihugu yari bashyikirize bose bakayaza rumwe ntagire ububana ndarivuze nk'uko byibonekeje ko bose bayaze bashyira hamwe abagiye politike rero batwaye yuko ubuya wibwe uburezi bumwe uko turabiye turi ko aho tugeze demokarasi nka rusange iri kirakenye rero ko abanyepolitike bose gutandukana bwabo no mu byimbira byabo bitandukanye bose bakumva kumwe ko intumbero nyakuri ari iyo kubwira ngo tujye ku mushinga w'iterambere riboneka
tuributse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushanaye ya Polinere ni ishiri imbere mu gihe imvugo yoba ingiro eka hakaba umwumvikano imigambo yose igakorera hamwe ku nyungu z'igihugu zogira ingaruka nki kuri politiki y'u Burundi na burya tuzi ko kenshi na kenshi abarundi batari bamenyereye kwitaturira amatati kenshi na kenshi bambaza abantu arabanyamahanga canke abandi bantu kugira ngo batature amatati ivyo vyaba vyerekana ko abarundi bagiye gutangura gutatura amatati ari hagati yabo
nkuko nabivuze tugitangura iyo ni isinye nziza cyane ikimenyetso cyiza cyane mu byerekeye politiki y'u Burundi kandi ni intambwe ikomeye jewe mbere ndabibona nka kuha nubwo aba ari nka kuha politiki muri mu karere kuko u Burundi bwari buteye bwonyine uravye ibiba hirya no hino ku isi mu za Kenya hehe abatavugana rumwe na leta bararamukanya hanyuma amatora aheze akazi ubuzi bukabandanya irambere ikabandanya rero ingaruka zicaze ingaruka n'iterambere ry'igihugu ni ukuvuga yuko byari bitwakwirwamo tutamaramo imyaka itanu tuvuga ngo nabo bariko barashambirana ntituzobisubiramwo tuzoca tuja mu bikorwa by'iterambere ibihugu birimo demokarasi n'intwaro ibereye n'intwaro rusange ibereye usanga kenshi baca baja cyane mu bikorwa by'iterambere aho kuguma mu bya politiki ariko naho biri uko ntituvuze yuko imigambo yose itegerezwa kuja mu mugambo umwe kumwe kwa kira mu mugambo umwe oya turi mu migambo myinshi kandi kutagira icyicaro kiri abahurije ko ni bisanzwe ahubwo imigambo izohabe mu kwereka leta utunenge bitagenda neza apana kuvuga ngo kurwanya leta bimwe twari tumenyereye mu mvugo za kera ariko gushyigikira leta kandi bayishyikiza ibikorwa nibyo jewe mbona ingaruka rero ni uko tuzogira icyizere tukagira confiance ku basanzwe bakorana n'u Burundi muri mu migenderanire n'ibindi bihugu mbere tumwe babituma ko kumwe byari bitanguye byari byatanguye imbere y'ibihumbi 2015 murazi yuko u Burundi bwari butanguza buratumwa ko mu yandi makungu gufasha aho u Burundi bwatanga mbere n'abafasha mu gutatura amatati mu bindi bihugu nibaza rero ko ubu twakwiye kurya ngendo kandi nkaba nivuga yuko jewe ku bwanjye byo bandanye kugira ngo u Burundi kukidoba igihugu cyo gufatira abakarorero haba mu ntwaro rusange mbere haba no mu iterambere kuko umuvuduko mbona enye ni cyubahiro umukuru wiwe yafashe nawe akajimbere y'abandi niba zari uko amuje wandanyiko igihugu cy'u Burundi kiratembe nta kabuza ari ibihugu byinshi biri munsi y'u Burundi tuturaze mu uko bingana abamubantu canke ubunini biri munsi y'u Burundi mugabo byatembere cyane byatembere cyane ni ukuvuga yuko u Burundi ubu tuve muri aya madiskuru ya politiki ya misi yose tuje muri diskuru cyane naratifu y'iterambere hanyuma dukure urugwaruka mu bukene dukure urugwaruka kutagira akazi turuha akazi nizobona yuko tuje gutangira radio tuzaca bihamwe tuzosigara tuvugira politiki ku maradiyo ni ku mateleviziyo abana nabo bari ku TV nko mu bindi bihugu muri ibyo bihugu mutange murimo murabona ko politiki ibishuje cyane tukayibona tukabona umenga bagomba gukora neza mbwa nta gukora ku wundi kubera yuko bamaze kubona iterambere cyacu kuko ibintu ba wubatse n'icyuya cyinshi ukoresheje ingufu nyinshi nujya kubizambura nicyo gituma natwe abarundi twotugenge tukamenya yuko politiki ari politiki mugabo iterambere ryatembere kuko ibintu zambuye umunsi umwe birawugora ukabyubaka imyaka cumi rero ibya ngendo ya kera tuyivemo tube batumwa ko natwe twufasha abandi kubaka aho kwa matigo turazehinze haba mu bikorwa by'iterambere cyangwa bya politiki turafite resource zimena abantu bakwiye tukagira mbere na resource na pirene imana yaduhaye dushobora kubakisha igihugu cyacu murakoze
reka tugaruke ku muntu ushyira na hejuru nimubona nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo nkuru ku nkuru mwese ku nama mwese mwashimye ku mwumvikano reka hagati y'umugambi uri ku butegetsi n'imigambi itavuga rumwe na leta yo gukorera hamwe ibyo byoba bishobora kuba bibaye akabyo kuko abarundi bashobora kuzohora batatura amasati hagati yabo aho kwambaza abanyamahanga canke abantu bari hanze y'igihugu reka zino nimubona mu kanya gato
aho tugeze ni intego kandi intego tubona iteguye neza rero rindira mu minsi tumaze kujya turaraba ibyakozwe n'ibitakozwe ingene dushyiraho ikirangaminsi ingene byogenda niho woca ubona uti bagiye kuzokorera hamwe erega nk'ibyo ntibinoroshe kuvuga ngo imigambi ikorere hamwe gukorera hamwe ni ukuvuga ko muba mwateguye ingene gukorera hamwe ingene byogenda ingene atawoja iruhande ingene atawoja imbere wundi ngo ati inyuma ibyo rero ingene twokorera hamwe ntibiraboneka nicyo gukorera hamwe kivuga kuko ntibishatse rega mumenye ko n'imigambwe izindi migambwe n'ingene ikora ari ibintu bishatse atari biri mu mico y'ikirundi ya kera dusanzwe tuzi birati byo kwigwa ingene utwa ko ari mu butegetsi n'uti twitwa ko atari mu butegetsi icyo bateza gukora n'icyo badateza gukora n'ingene amategeko yubahiriza bombi ibyo ntiturabisikako mugabo twashimye intego
egome monshen hasi sotise nkurikiye ibimenyetso biva muri uyo mwumvikano izo nama vyoba vyerekana ko aho kera abarundi bashobora kuzora batatura amasati ari hagati yabo badaciye ku banyamahanga canke abandi bantu
ego tukaba ingene inama abayitabye bose bumvikana biribonekeza yuko igikuri bazabazwe bumvikana na cyane cyane ko intumbero ya mbere ari ukuganira icyo umwe wese abona ahita adatomotewe ariko agishyira ku meza hanyuma bakiganire ko hanyuma by'ukuri n'umwe wese yubahirizwe na cyane cyane ko cumi na kane y'ibwirizwa nshingiro ivuga yuko abarundi bose baterezwa kubana mu mahoro n'umutekano kandi bakihanganirangira ubutasa bwabo ibyo bitandukanye ni nacyo gituma rero ibwirizwa nshingiro murazi yuko yitwa rikuru rya repubulika y'u Burundi ibonekeza ko leta y'u Burundi ubuya ibonekeza ko imvugo ari yo ngiro kandi iryo shingiro rikaba ari iryo bwirizwa nyamukuru leta itegereza kwisunga icyizero ni cyiza rero uba bafise amakenga nibaza yuko ari ukugwiza ayo manama ayo makenga rero agahera bipfanye n'ivyiyumviro umwe umwe wese yashikirije n'ingene iciyumviro ciwe cafashwe mu minwe
ego
rero ko ni iciza kiboneka nyakuri
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibonagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mwishana izino ni mwona gukorera hamwe mu iterambere ry'igihugu mu gutsimbataza amahoro ni gikorwa gihambaye cyane rwose ku migambwe yose ariko ikibazo cyo kuvuga ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gukorera hamwe ikakumvikana ku bibazo byose n'ibindi migambwe yose itavuga rumwe na leta ni ikibazo kitoroshe no mu mademokarasi yakomeye ibyo bintu ntishika gushikaho nta umugambwe uri ku butegetsi wumvikana ku bibazo byose n'ibindi migambwe itavuga rumwe na leta icyo kibazo umuntu kifashe gute
Elega umugambwe uri ku butegetsi bavuga kuri ku butegetsi ni ukuvuga umugambwe watanze ubutegetsi si umugambwe uri ku butegetsi ni umugambwe watanze abategetsi babyumvise uko ko abategetsi naho baba bavuye mu mugambwe munaka baciye baba abategetsi badaciye baba abanyamigambwe byose bica bishoboka kuko bose barahura hose barahura mu mugambi bakarahura mu bandi ibyiyumviro n'ingendo kuko bakorera bose dore gukorera bose rero ntacyo ubuza ko bigenda neza mugabo hari naho batarabyumva uko
ego mereka n'icyo kibazo kibaze nyine umunsi yantahe suplice wiki imigambwe ukorera hamwe mu gutsimbataza amahoro mu eka mu bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu ni ibikorwa bihambaye cyane rwose ariko kenshi na kenshi icyo gikorwa kugira ngo iyo migambwe yumvikane ku bibazo byose amaporogaramu yose araba igihugu n'ibintu bitoroshe cyane rwose kugira ngo ibyo ntibibe intambamyi iyo mwumvikano usa n'utangwe kubaho ibintu byogenda gute
mu bisanzwe kubiteza ubushita nuko byibonekeje ko bose bafite intumbero imwe intumbero imwe ni iyihe ni uko igihugu kiba mu mahoro n'umutekano kandi kikaba no mu iterambere rero mu gihe bose iyo bari kubariyamamaza umuntu wese aba afise imigambi y'iterambere porojegito sosiyete rero iyo migambi y'iterambere nibayizane w'iki gihe cy'imbere y'amatora hanyuma bayishyira hamwe bavuga bati ibintu bigenda ukunokunoku byagenda ukunokunokunokunokunoku atari ko umuntu wese ashaka kwishyira yikwereka itako ikintu kibi n'icyo kwitokerako ariko ibo abantu bari kuburiyumvira ikintu cyo gukorera hamwe ni ikintu kiza rwose ibyo biganiro rero byatanguye kandi bigatambura neza niba bibandanye uko nyine umwe wese aze afise umushinga wo guterera ibyiyumviro byo kugira ngo igihugu gitere imbere kibe mu mahoro n'umutekano ntangere n'agatekano na mu ntambwe n'intwaro ibereye ibyo biganiro ntibyabandanya uko boya bamwe bamwe bose n'uwashaka kwikwegera ko ati nyuma y'abandi azohafatanga ari we wenyine ari wenyine hanyuma gutyo asange na we nateza kugondozwa amubona ko ibyiyumviro byiwe bitubaka yobireka akabigira
ego me aponera n'ishyira imbere muri demokarasi birahambaye cyane rwose ko haba imigambwe myinshi eka ifite intumbero ya politiki itandukanye mu migambi yo guteza imbere igihugu cyabo cyangwa abanyagihugu babo ariko birahambaye ko naho haba mu kigihe havugwa umugambi wo gukorera hamwe imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi haba ubwigenge bw'imigambwe cyane cyane kubyerekeye intumbero ufise mu migambi yabo guteza imbere igihugu nabwo nyine no gusimbataza amahoro kugira ngo iyo migambwe igumane ubwigenge yongere ikorane n'umugambi uri ku butegetsi ku bwanyu byogenda gute
je ni avuga ko ibyo byose birashoboka kandi mugabo nta byamaze rangote yata kwa gituma na nyakuwa umushikiranganje yabatumye ko kugira ngo ababaze uko bishoboka nuko tuzarugenda so kuvuga yuko nabo babashyira mu ntwaro ngo bafashanye gutwara ahubwo ni bagira inkwa tuno kwitwa ijwi consultative nuvuga ko iyo bari kubarashyiraho amapolitike y'igihugu bababaza bakabumbira ibyo babona kuko uko biri kose nabo barafite abenegihugu bari inyuma yabo nabo baserukira abanyamigambi kubabaza rero bati iki kintu mwebwe mukiyumvira ko iki mukubona gute mubona gukora gute icyo ni ingendo nziza ya politiki hanyuma ku byerekeye uko bishoboka none ganya kuba mumeze makuru Frederic umaze kubona minisitiri mukuru w'igihugu wenyine ubwiwe ahaguruka akavuga ati jewe ndahagurukiye igiturire ya amajambo yose yahora avugwa n'abanyamigambi batavuga rumwe na leta asaba ariwe ariko aravuga no munsi avuga ati abanyonyezi abasuma ibinebwe bose ndabahagurukiye kandi ndabakura cyane ndabafunga none wumva bamwe batavuga rumwe na leta batorera gukora nawe gute kandi bari kubavuga rumwe nyine jeni batari yuko byose biva nubwo nabivuze umwera ubivuga ku gihugu cyose biva kuri leadership iyo rero uburongozi bumeze neza ucaumira nka suma burakira abantu bukabahamagara bukabihamagarira ko jewe ubwanje natangwe gukunda imvugo iremeza yiritura mu gihugu numva ndahamagariwe cyane gushyigikira ibikorwa byiwe hanyuma ndabona ndafite icyizere gusa uno munsi ndabona ko abarundi benshi bariko barahamagarwa n'uburongozi bwiwe kandi bashyigikira ibikorwa ariko arakora ntacyo buzayo yuko n'abanyamigambwe nabo babikora uko nyine kuko hamwe wabwira umuntu abyita yitambika imbere cyangwa agwanya birya ariko arakora byo kurwanya igiturire byo kurwanya ubunebwe byo kurwanya kudahana nibaza yuko yoba ari umwanzi w'igihugu mugabo icyo twavuga ni uko abanyamigambi nabo boshyigikira ibyo bikorwa hanyuma bakaza bararaba turenze kuko nta byama byera ngo se bahamagariwe gufasha nk'uko twese dufasha nawe yari babwiye ati muze muratwemerera mumbarira yarashyizeho utubwate utudusanduku two gushyiramo ibyiyumviro cyane bitagenda neza ati muze murambarira kuko njyewe ntabona hose hagize umuntu akora nabi mumuvuge none amaze kuvuga uko akugurura icyo bita espace mediatike akugurura espace politike abantu bakavuga bati akabahamagara ati mbwira ibyo mushaka byose mu bwitonzi wumva aho basigaye iki nibaza ko abanyamigambwe igisigaye ari ukumushyigikira hanyuma bakaraba aho bitagenda neza cyane aho yoba ariko atari kwarakora ibyo yiyemeye kuko nawe arafite porogaramu yatanze nibaza ko ari ukuyifata umuntu akayisoma akazaraba ati mbega rumwe yatwemerera abishyikanye hehe ariko arabikora nuko muri politiki tuzarugenda hanyuma ni mu bihugu bikomeye ubwo aje kubivuga iyo muzamerika bafite amademokrasi akuze cyane urabona yuko bidakunda ko bose amavuga rumwe kuko hari abantu bamurundi urundi nicyo gituma akwiye kubaho iyo kadre do dialogue permanent ikamaho igihata suko bituri mu iparadiso igihambaye niyo prinsipe yuko gushaka kwamahari uburyo ikibazo cyose gihari gitoye umuti biciye mu nzira y'ibiganiro ata nguvu zigiyemo ibyo nabyo ndabona iyi leta rwose leta mbere yari kuri kurakora
Tumiute nchuti mwese komuri kumura wandanya kumbiriza ila diyo hanshu ya Amerika isame ya nila iwa Washington DC mkirundi na mkinya gwanda tugaru kukuru nebge mshana Yesu Christ mburiki isha mwaganyu ila kuikia na matora eka imbele uka tunganywa ya kwa tunganywa eka ni yuma yayo mkawa mwuziko kenshi na kenshi uruhagara rwose hagati y'imigambwe wabaye imbere gato ya matora cyangwa igihe cy'amatora nyuma yayo muri baza ko ubu mu myaka iri imbere igihe amatora azotunganywa uyu mwumvikano uzobandanya kubera izo mpanuro zose nuko kuje inama kuri ko kuraba
twebwe muri aza ku Burundi nkuko turaba kukiana cy'amatora imbere hagati n'inyuma yayo gusiko turafite icyizere yuko abanyamigambwe bose bazojyanye kugira ngo umwe wese duhereye kwiga migambi y'iterambere yemereye abenegihugu yotsinda ko mu gihe yoyita na yose bakayiganirira hamwe n'abo bose bateze imigambwe hanyuma bakayishyikiriza abanywanyi babo bakabahamagarira ibikorwa by'iterambere ibikorwa byo guharira abantu umutekano adafatati na muntu na kibuza yuko amatora yimbitse atogena neza na cyane ko ibyo biganiro n'ibyabandanya kandi bakabandanya berekana ko ariko basenyera ku mugozi umwe bavugana kandi bayaza bumvikana mu gihe rero hazogera mu gihe cy'amatora ugasanga hariho ubushatse kuja uruhande rwiwe reka yeburya nabenegihuga ga batutwe batoba bati none uyu muntu ko bahora bayaza neza kandi bitabibonekeza ubudaho bigenze rero ari nacyo gituma tuhasanga uyu muntu tuhasanga perezida ashobora kuba azoba ari wenyine ba bandi nawe bamugarukiye ati ntibaho ko twabyumvikanye kandi tuheza kugenda kunoku wewe ubivamo kubera rero ni nacyo gituma tuhasanga mu byumviro byacu tubona ko uwo muntu azosanga ari wenyine hanyuma acyasanga ategerezwa kuza hamwe n'abantu kandi gushika ubuya biriboneka yuko uwo muntu gushika ubu ntawuhaye nabyo byifuzwa rero atamunyamugambo yovuga ati kubera ibyiyumviro niyumvira ko inyungu zanjye zobize neze nyizi atawoja ku ruhande ngo ibyiyumviro bitandukanye n'ibyiyumviro bya benshi na cyane yuko muri ako iryaperaporo bavuga yuko ubukirigiri bubwira babiri kandi no gushyigikira cya cyiyumvira cy'uko iyo abantu bari kumwe bose usanga bashoboye bakazana intererano yubaka
nashaka mbaze n'umushyana ya Polinere nishimbere niba abona ko kubera imigambi mishasha yo gukorera hamwe iri kwirashirwa imbere niba abona ko mu myaka iri imbere igihe hazotunganya amatora ko murazi ko ari igihe cy'amatora imbere y'amatora cyangwa iri hagati n'inyuma yayo ariho haba uhagarara murizera ko iyo mvugo izobandanya abanyamigambo bakayumva leta ikayumva eka n'urwaruka rukayumva kugira ngo iyo ntumbero yafashwe nshasha ibandanye
iyo ntumbero kuri jyewe ni kubera twakiriwemo na biyo mu 2025 habaye bijya byo mwese muhuze sino yari yatanguye u Burundi bazi ko bwari bumaze kuja mu bihugu byo gufata akarorero mbere n'ubu murabona ko amatora ya 2020 nk'uko umukuru w'igihugu wa kiriya gihe yabivuze nyakwigendera Pierre Nkurunziza ati azogenda neza cyane murabona yuko atambururu cyane imishyamirano myinshi yabaye mu matora y'2020 nta ngorane nyinshi zabaye wovuga yuko amatora y'2025 nayo azoba nk'ibibazo nibaza yuko twamaze gushyiraho umushinga ukomeye w'ibyerekeye by'amatora deni isanzwe ihari kandi iriamaraso mu kuvuga yamaho ubu nibaza ko bamaze guca ku kizi ariko barayategura abanyepolitike nabo mu bisanzwe ibyo byose ubona bariko barakora naho ari bariko bakorera no ibikorwa by'iterambere burya batanguye no gutegura amatora kuko bicaranye babonana baganira hariya bariko barakora mu 2025 rero kuzoba ari umusigo mwiza nta bibazo binini uko je ndabibona bizaba birimo kuko imvugo turimo ya politiki no muzi iraremeza kandi izobandanya hanyuma uko kandi ndabibona n'urwaruka ruzoba rwamaze kuva mu bibazo bimwe bimwe rufite kuko ubu rurijyuke cyane amakoperative rukijyukira n'ukwiteza imbere mbere harabayeho na rusansima yo kubarara kugira ngo batoshe kubaha akazi nibaze yuko mu myaka itanu iri imbere leta izoba yashoboye gushyiraho amamekanisme cyangwa uburyo bwo kubafasha kugira ngo bave mu bukene akaba aricyo kinini kinini ahanini abarundi ikibazo kinini bafite akaba ari icyo ikibazo cy'ibya politike cyangwa ibyicaro bya politiki oya ikibazo kinini ni ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cy'urwaruka rutarufite akazi ibindi byose ntibazote ntihagire umwanzuro urahenda abantu abanyepolitike barumvikana bose kuva mu 2023 twaje tubabona bicaranye aho bahurira hose basangira ahubwo hari ikibazo cy'abantu bakoresha abantu bato bato kugira ngo bo barashyikira ibibanza byabo ejo rero twaramaze kubimenya nibaza ko bitazosubira mwarabibonye 2025 mwarabonye 2010 twarabonye experience ya 2025
nujeje kubona mirongo ibiri none igicyo gutaka abatora mbere mu 2025 niki nibaza yuko cyo kibazo cy'amatora atagenda neza cyitaravuye ubu rero hari kibazo cy'iterambere n'ikibazo cy'intwaro ibereye gutsimbataza ejo navyo nibyo biko birakogwa abanyamigambi nibagerageze bafashe bashyigikire iyo migambi yashyizwe imbere na nyamutora mukuru w'igihugu
ego be mu nshya neza no imona namwe mwihweje umwumvikana uri muri iki gihe amanama yamaze kugirwa ingeso umugambi murasha kubona ko n'imbere y'amatora igihe cyayo matora yimirije mu matora zoba mu myaka iri imbere mu Burundi murabona ko rwaruhagarara rwarurangwa mu matora rwaruhagarara rwarurabonekeza amatora rutazoba rukivugwa
nta kintu na kimwe gishobora gusubirira ibiganiro wemeye ibiganiro kemera ko muganira mudashamira nta kintu na kimwe kidashoboka izo z'amatora z'imishamirano mu matora ega akenshi ikubera iki bashamirana nuko n'amategeko y'amatora bataba bayumvikane ko ningena hagarikirwa bataba bazumvikane ibyo rero babigiye mu biganiro bikumvikanwa imbere y'igihe we wumva subira kubaho gute abaho kubera naho baba bashyizeho ibiganiro baba babishyizeho kugira bitwe ko baganiriye mugabo batagomba gupfundika ngaho bapfundika ati hanone hari ufite icyumviro gitandukanye n'iki akakivuga cyacyo tukagiharira ku byerekeye ingene amatora yoringanizwa haba ku mategeko no kuba yahagaritse ica biva mu nzira ibyo byose biterwa n'uko icyo bakaba bagomba kugushikako
egome kugira ngo ujye witere imbere birakenerwa ko ujye kukiguma mu mahoro mu gihe kirekire ivyo siko vyamyemeze mu Burundi ariko nkuko mbivuze intumbero leta y'u Burundi n'abanyamigambi bafashe ni intumbero ishobora gufasha muri ico gikorwa ariko kugira ivyo vyose bibe birakenewe ko abategetsi barongoye Burundi eka barongoye ibigambi bose bashira ku muzirikanyi iyo ntumbero bagakunda igihugu bagashira imbere imigambi iteza imbere abanyagihugu n'u Burundi kugira ibyo byose bibe nashaka mushya ntahe Simplice Nkurikiye akamumotera nk'abanyapolitike eka na leta muri rusange n'akahe mu kanya gato akamumotera leta y'u Burundi n'akamumotera abanyamigambi
uko yabitanguye ndabibonekeza leta yo kuguma ishyira imbere
iyo bandanya intambwe yatanguye yo guhuza imigambi yose hanyuma bakayaga bakumviriza ibyiyumviro byabo na cyane cyane bigiye bari bashyize imbere mu kwiyamamaza hanyuma kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu hanyuma bakabyumviriza kandi bakabishyira mu ngiro mu gihe hari ibyumviro byubaka abanyamigambwe nabo bamenya yuko igihugu ari cyabo ko ugwaruka ari ugwabo mu gihe ruteye imbere ko ari igihugu izaba giteye imbere na cyane cyane ko ubu iterambere ariryo riza imbere hariho ibyibonekeza nyakuri ugwaruka witwaza ariko uya biri kabira rya mungi iyo na cyane cyane hariho ibanki y'ugwaruka uzobafasha kugira ngo bashobore kurangura imigambi y'iterambere atari uko barinze kubasaba ingwati icyo ni ikintu cyiza cyane rwose rero ikintu nyamukuru ni ibyo biganiro byubaka umwe wese akashyikiriza icyumviro atangotango nongono ibyiyumviro byubaka biteza imbere igihugu n'uwo ari we wese kandi byubahiriza ubwigenge no kwihanganirana mu butasa bwabo nacyo bituma rero abo bose bategerezwa gukorera hamwe ari nabo mugambi leta y'u Burundi bigira ishyira imbere cyane cyane ivuga biti giti nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga ati turi hamwe tweze birashoboka rero nta n'umwe aba yakuyemo nawe umugambwe uyu cyane uriya bose ahamagara bose kugira ngo bakorere hamwe
nashaka na akuyera ishyira imbere n'abanyene agihe cyavuze akamumotera abanyapolitike akamumotera abanyamigambi
aka
mo tukoteranye politike nako kubandanya ingendo yo kuganira bakama babona yuko igihugu ari cyo giteza imbere mbere ya byose bakarengera inyungu zabo macane cyane bakizigira abo baba barahaye gukora ibikorwa iyo hageze amatora cyane cyane mwene iyo migwi ya seni hamwe nabo baba bariko barayacungera nabo bamurikiye bakemerera iyo matora kugira ngo bitume bavuga imvugo yemeje turamaze kubona yuko kenshi imvugo ururimi burya rufite ububasha bukomeye nibwo imvugo niyituma abantu bacanamwo bakiranamwo rero iyo ngendo tuyitezere kuko turabona yuko byatugeje kure muramaze kubona yuko ingendo kwama bavuga bati ibintu byagenze kuvuga ko ibintu byagenze nabi n'ibisanzwe ni uburenganzira bwabo mugabo kugumura nabyo si byiza ni ukuvuga ko abanyepolitike bose baba bari muri muvanzi abari ku butegetsi baba batari ku butegetsi bo tubabone ko igihugu ari cyo kiri imbere kuko iyo ibintu bizambutse bagumuye abantu bagatambura ibi cyangwa biriya bigifata umwanya muremure kugira ngo dusubire tubyubake ndabahamagariye rero kubandanya baganira bubahana mu budasa bwabo hamwe no guteza imbere igihugu kandi bari kumwe bakabona yuko ari igihugu tuzoraga natwe abana bacu n'abuzukuru bacu babone yuko ari bo bateza kujya imbere ariko apana inyungu zabo bwite.
Murakoze namwe gushyira nimubona akamotero abanyapolitike eka abanyamigambwe abakuru b'imigambwe ikavuga rumwe na leta eka umugambwe w'ubutegetsi eka n'abategetsi ba leta y'u Burundi ndiwe kujyamo
akamagere no gatera leta leta nitunganya byose si umugambwe bari mugambwe bica bigorana gutungana nibaza ko leta yotunganya ibyo bitandira nk'uko yabyiyemeje nibaza ko yabitegetswe n'umugambwe nuko ari leta ibona ikibereye ikiyoroye rega umaze kuba leta ugira ibikugora n'ibitakugora niwe wica ugira uti kugira norohegwe kororerwa nawe ni ukuvuga bwira bose bororerwe byogenda gute si umugambwe ubivuga ni mubyita kuko niyo ibiri ku kivi umugambwe ntuba uri ku kivi umugambwe wojya ku kivi wose bakakora ku kivi wowe umuziki w'urubanki ntacyo ubamo ni ugushyigikira leta rero ikamenya ingene ihamagara aba n'aba kuganira kugira bashike ku ntumbero ituma igihugu kidasubira inyuma.
Ni mu kanya niyo ndakoze gusozera ikiganiro ariko iyo imbere yaho bashinga nawe mu nkundiye nagomba ndabaze ikibazo kitajyanye n'iki cyatuzindukanye akaba ari amakuru asohotse mu kanya amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo byose by'abarundi bivugira mu Rwanda nashaka utubwire iyo nkuru mwebwe mwayakiriye gute muyibona gute reka dutangire kumushyira nawe Apollinaire ishimire mu kanya gatoyi
muvuga birya binyamakuru byarabikorera ku butaka bw'u Rwanda nyakubahwa nkundikije mu bisanzwe jewe mbere nari natangaye kubona hagira amaradiyo nkajya yugawe mu Burundi ashobora kuba akumakorera ku gihugu cy'u Rwanda kandi uzaduhanura urubibe rimwe rimwe kandi akavugisha n'abantu barwanya leta y'u Burundi nibaza yuko leta y'u Rwanda yari yarateze kubikora ubwanje ntawe ndimo ndavugira na byakiye neza cyane ariko bajya nabo barafite uruhushya rwo gusubira kuza muri iyi ntumbero leta yagize bakaza nabo bakavugana na leta ukundi bashobora gukorera mu Burundi nimba bashaka gukora mugabo niba bavuga ko barwanya bari mu barwanya leta cyane bari mu batavugana rumwe na leta bari hanze y'igihugu nibaza yuko aho gukorera hatateza kuba mu Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu twateza kubana neza ni igihugu kibanye ni igihugu kiri muri umuryango umwe wa East African Community ibihugu bihurikiyemo byose tuza gukorera hamwe haba mu kurwanya umwanzi haba mbere ni muri politike zimwe zimwe rero jewe nari natangaye kuko sinibaza yuko igihugu cy'u Rwanda yaba aricyo byaba byarashikiye nka birya cyari kwemera yuko hagira nk'iradiyo ivuga nka birya zigerageza zavuga ikorera ku butaka bw'u Burundi hagari imyaka itanu n'isi ntiyari kubyemera nibaza rero ko hari abaye gusamara ngira ngo kw'abategetsi b'u Rwanda cyanke abandi byari byaratebye bikozwe hateje mugabo ntacyo gomye tariki jame
niwata
yuko lirugu baje warongoni ya unyawa kurugu jikuye nuko bo kwegera leta y'u Burundi bakayibaza ukuntu nimba bashaka kwandaje bakuru mu baba ahubwo ukora bakora mu Burundi uko n'izindika n'ukuntu umwuga ukora ku Burundi ba ukora mu yugo cy'Rwanda
ego meka na n'icyo kibazo kibaze mushana heze no nimona iyo ngingo ya leta y'u Rwanda make ruta
niyo bitubwiye ko ari ko leta y'u Rwanda yahagaritse zimenyesha makuru ntazo twari tuzi hanyuma urumva inyungu z'u Rwanda ni Rwanda rukora ibi bidade n'inyungu zabo mugabo n'umurikije isaba twariko turaganira bavuga ngo biratangaje ko bavugira mu Rwanda nibaza ko aho bavugira ari atari icyo kibazo kuko n'uwo ariko aravuga uturi kumwe ariko avugira ku iradiyo ivugira muri Amerika ikibazo saha ivugira ikibazo tugasengira ngo nicyo ivuga ibyo bavuga kuko ari izo bavuga nabyo izo bavuga nabyo hari izo bavuze hari izo bazosubira kuvuga sinzi ko babahujije kuvuga n'izo ari byo mu byo umuntu avuga atari urusake ni ibintu bihari ikwa ikumbi umuntu aragira ati ibi nibyo cyangwa sibyo uri ko aravuga atari ko ararasa nk'imbona igituma uwo muza kuvuga ariko hari ahantu uko mbona umenga abo mu Burundi bamwe bumvise u Rwanda bumvamo ibindi bintu bwaba u Rwanda n'igihugu nka Amerika n'u Rwanda n'icyo kimwe na Tanzania kandi inyungu zabo zizubahiriza n'u Burundi buzokubahiriza inyungu zabwo na amazabamenyesha makuru ni bo bazomenya ingene babyifata
yego reka nicyo kibazo kandi icyo kibazo umushyana Yesu Kristo murikiye iyo ngingo umushyana Yesu Kristo murikiye mwa kiri gute
ego mwebwe mwana w'u Burundi iyo ngingo tuyakira neza mu gihe leta y'u Burundi iratanguye guhamagarira abarundi bose bari inyuma y'igihugu yuko bose ari bene Burundi abarundi biza bagataha mu gihugu cyabo kugira ngo bafashanye kubaka igihugu cy'u Burundi mu ntumbero y'iterambere ari nacyo gituma rero ngira ngo igihugu cy'u Rwanda cyumvise ko by'ukuri abo bose bemereye muribuka yuko bari bakwemerera radiyo bonesa FM yari yugawe mu gihugu cy'u Burundi ntiyakora ariko ubu rero uburemewe n'amategeko usanga ari mu iyo ntumbero yuko bifuza ko nayo maradiyo akorera hanze ashobora kuza kugaruka bakabisaba yuko bashobora kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ko igihugu cy'u Burundi ari imetso y'abavukagihugu bose mu gihe rero abarundi bose bogaruka hanyuma bose bagahamagarirwa kandi bakabyiyumvamo ko bategereza guterera mu iterambere y'igihugu cy'u Burundi muri demokarasi agateka akazi na muntu umutekano intwari ibereye ko bose rero bafise uruhara ntangire muri iyo ntumbero rero uburonero bw'u Burundi tubona yuko ari ingingo nziza na cyane cyane ko mu ibyigwa shingiro byanditse neza yuko umurundi wese ategerezwa gukingirwa umutekano wiwe agateka akazi kiwe ntigahungabane ni nacyo gituma rero twahamagara bose bari hanze ko bashobora kuza hanyuma bagafasha radiyo umuganda wabo mu iterambere ry'igihugu
mushyana Yesu Kristo murikiye ndabashimiye cyane bose ku kanya muhaye radiyo nk'ijya Amerika
ndabashimiye nanjye cyane bose kubona mwatuzigiye mukaduha
murakoze turabashimiye namwe mushyanahize no nimubona ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo eka ku bibazo namwe tuganiriye ndagushimiye nawe mushyanahaye Apolinaire nishyira imbere ku kanya mwateguriye muganiriye na radiyo ijwi ry'Amerika
Frederike Ngundikije ku mwanya nanjye mwambaye n'akadi mwambaye kugira ngo zigire ibyumviro byanjye abantu kwama ndabita bigeye byose mukamumwene
murakoze ndabashimiye mwese turashimiye kandi n'abantu banyuri radio ijwi rya Amerika bose bateze amatwi ikiganiro cyacu muri sangacu umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese